finger, then I be your babe. I wanna be your man. Om shura kwanze wanje, ijo ntambiri hamba. Mpeka hai, Petereza, Queen Elizova, Queen Elizova, Queen Elizova, Queen Elizova. Location to you, location to you, my baby. Oh, my baby. Ah, omutima gubemugumu, gubemugumu, my baby. I'm coming, baby. Eh, omshura kwanzi wanje, ijo ntambiri hamba. Mpeka hai, Petereza. Then I be your babe. I wanna be your man. Om shura kwanzi wanje, ijo ntambiri hamba. Mpika hai, Petereza, Queen Elizova, Queen Elizova.